Y de Radio Hiswi de América. Y Radio Hiswi de América esta mañana y Washington de Sinkiron de Mukirwanda. Mi venez en chutimo y se debutera mañana. Muri como una Frederic Mundekije. Murundi, Mutu Miracum Longo, Miku Fiasha Twelve, Cometer Chini Chenan, Cometer of Milongi Naziri. Murwanda Tuku FM, Milongan Nan, Invitata to Radio, Inchitiavo C, Nuku FM, Jana Kamne, Invitata to. Ijwi y'America ikaze makuru yacu yo kurisa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije inama n'abacamanza uyu munsi kwa kabiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero nyamukuru kwa rwutera kamu abacamanza kugira ngo bikebuke barandurane imizi ibiturire birangwa mu mabanga yabo.
Kona Barundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'ibihuriburi abantu 50 bariko barari. Bari zwa niki utunga.
Uyu munsi kwa kabiri ishure ry'abakobwa b'Abanyafurikanistani biga bacumbikiwe mu buraro ryimuriwe by'agateganyo mu Rwanda hamwe n'abakozi n'abavyeyi babo bana. Isenabre yahoze ari perezida w'igihugu ca Chad yagiriwe n'ibyaha byo mu ntambara itabye Imana mu gihugu ca Senegal. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku rupfu rwa Hisenabre yahoze ari perezida w'igihugu ca Chad yari yagiriwe n'ivyaha vyo mu ntambara yitabye Imana ari mu gihugu ca Senegal. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Yitabye Imana uno munsi kuwa kabiri afise imyaka 79 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Senegal. Yarongoye Chad kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1990 inyuma yuko atembagaje uwo yasubiriye gukuni Wedei. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe baraborezwa igufa abandi barafatwa ku nguvu ku ntwaro yiwe yarangiye igihe yatembagazwa mu mwaka w'1990. Yakiswe n'amagara ari mu munyororo haheze ndwi imwe. Yajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar imbere yuko yimurigwa mu bitaro bikuru aho yasandabiye uno munsi kuwa kabiri. Ingwara yamuhitanye gushika ubu ntiratangazwa. Inyuma y'urubanza rukomeye rwabereye muri Senegal mu mwaka w'2016 aho yari yarahungiye inyuma yuko akuriwe ku butegetsi, Abre yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose ku vyaha vyamwagiye byo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kuba yategetse kwica no kubariza igufa abanyapolitike batavuga rumwe na leta ibihumbi n'ibihumbi. Hisenabre azomenyekana mu mateka nk'umwe mu bategetsi batwaje agahotoro kurusha abandi, umuntu yagandaguye abanyagihugu biwe azimanganije ibisagara bizima, yarungikiye inteko ziwe abafasone kugira bafatwe ku nguvu yongera boreza igufa abamugwanya.
Urakoze Fidele. Abarwanyi b'umurwi Al-Shabab bakoze igitero ku ikambi y'igisirikare cya Somalia bafata igisagara kiri mu gice cyo hagati mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Fidele Niyongabo.
Icyo gisagara bafashe cyari kigaruriwe n'inteko za leta mu ntango z'uku kwezi. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Amara mu ntara ya Galmudug batangaje ko igitero cy'abagwanyi ba Al-Shabab cyabaye mu gitondo cy'uno munsi kwa kabiri cyatanguye igihe umwiyahuzi yahiga inteko zidasanzwe za leta yituritsa na bombe. Inteko za leta zifatanije n'inteko zidasanzwe zishuye n'ibitero by'indege z'ingwano zica abagwanyi batari bake nk'uko bimenyeshwa n'itangazamakuru rya leta atabirengaho ryatangaje kubakomeretse canke abishwe hamwe n'uko ibintu vyifashe mu ikambi y'igisirikare yatewe n'igisagara cyafashwe. Amara ni gisagara gikomeye kiri kwibarabara rijana mu gisagara cha Harardere ciziziwe n'umugwi Al-Shabab. Radio Andalusia Al-Shabab yatangaje ko abagwanyi b'uwo mugwi aribo bakoze igitero cyo munsi kwa kabiri mu gisagara cha Amara. Yatangaje ko bafashe imodoka 14 n'amakamyo 10 ashigwamwe ibikoho bikomakomeye. Mu ntango zo kukwezi inteko za leta ya Somalia nizo mu ntara ya Galmudug zari zigaruriye igisagara cha Amara cyari kimaze imyaka 10 kiri mu minwe Al-Shabab.
Dusubiye kugushimira Fidele. Perezida mushasha wa Zambia Hakainde Hichilema yiyemeje kugabanya amadini igihugu gifise. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Yamenyesheje ko amafaranga igihugu gitegekanya gukoresha arengewe n'amafaranga yo kuriha amadini igihugu gifise. Ivyo Hichilema yabitangaje igihe yarahira mu mabanga ya Perezida Girandwi w'igihugu cha Zambia. Ni nyuma yuko atsinze n'amajwi menshi Perezida yarahari Edgar Lungu mu matora yabaye mu ntango zo ku kwezi. Abaye ubugira gatanu umugambwe utavuga rumwe na leta ushika ku butegetsi biciye mu mahoro kuva igihugu cikukira mu mwaka w'1962. Hichilema ategerezwa muri iki gihe kunagura ubutunzi buremewe n'amadeni igihugu gifise. Ibiciro vy'ibidandazwa bidahinguye biguma bihindagurika ku masoko mpuzamakungu hamwe n'ikiza cha COVID cumi n'icyenda. Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 cyananiwe no kuriha amadeni yacu mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2020. Perezida Mushasha Hakainde Hichilema yatangaje ko mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye amadeni igihugu gifise yabaye umurengera mu byagabanije ubushobozi bw'igihugu bwo gushyira mu bikorwa imigambi y'iterambere. Yamenyesheje ko bategerezwa gusubiza ibintu uko byari imbere yaho. Zambia ifise amadeni y'agaciro k'imiliyaride 12 y'amadolari.
Muri ko murabandanya komeza iradio ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika biyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika biyaga binini tuyatanguriye mu Rwanda. Urwanda rugiye kwakira abanyeshuri 250 abanyafganistani yongereye ko abarezi n'abavyeyi babo bana. Abanyeshuri nabo mu ishuri ry'abakobwa gusa abanyafganistani biga bacumbikirwa mu kigo. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri yavuze ko babaye bimuriwe amashuri yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. N'inkuru dushikizwa n'umugenzi wacu Tima Ishimwe.
Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan SOLA ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo. Niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistan. Ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistan harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Qatar aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo aho yagize ati nubwo ntabasha kubashimira mwese hano ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya Qatar, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije. Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, SOLA bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya SOLA ni uguha abakobwa b'Abanyafuganistani urubuga rwo gukarisha ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza igihugu cyabo. Abana b'abakobwa biga muri SOLA baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya SOLA ryimutse ariko atari bya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa mu gihe ibintu byabisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistani. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Lasik ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya SOLA aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore. Ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri SOLA rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abataliban ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. Hari hashize igihe gito Basij Lasik ashize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basij Lasik yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafganistani bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basij Lasik yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafganistani mu gihe abo bana b'abakobwa badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure uko ibyumweru bigenda bishira, muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. U Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistani. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafganistani u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo.
Dukubitire mu Burundi havugwa ibiturire vyiraye mu rwego rw'ubutungane bituma igihugu gisubira inyuma abarundi nabo bagahitamo kwihanira kuko badatunganirizwa. Byashikirijwe umukuru w'igihugu mu nama yakoranye abacamanza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hategimana.
Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza kwa kazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kubona abarundi bantora bakashira imbere yaho ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'ibiburiburi abantu 50 bariko barabira. Bari zwa niki utunga mgeiro mkuru wiki hugo chuviki ndakire nda mkumini ngele chua hiru mkuru wiki hugo kwebge ingwana ne dufise nikiwazo cha wachamanza ubukele dufise tuwetewanda wachamanza ubunukiro mkuru wanza utagulishi jimene utagulishi jinga utagulishi jitongo nukitunga nili andi wakabila wati ni habubo lugicha njivuli kubara umuliki jihugo butegwana wachamanza iya tamu chamanza liho para wichira ubunyene mwohinduka ubunyene ubugo uburundi gwacamugira amahora atagira kwangana.
Ivyo mukuru w'igihugu yashikirije vyashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye by'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ivyo bakunze gushikiriza ubwo gwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakigwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire ivyo muhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze.
Ibice birenga 82% kwijana byabene gihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikigani turagisura mugabo ivyo ngo tusokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu bene gihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madina mashingiro ibisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru gihugu yari karavuga atarira busema muri baba bene gihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga bari ko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82% dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishira hamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masenare mpuzamakungu mpanavyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari viza ariko ko bidahagije.
Turavye igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza novuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimugira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero. Ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira no busigaye abone akarorero abone ivyo ari byo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse byabiteje isoni niceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha.
Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose barye biturire mu kubashengeza kuko babatukisha. Yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desire Hategimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho bamwe banyagirwa ba ibuvira baripfuza ko abashiranje 10 buramatari w'intara ya Kivu yo manuko Teo Ngwabije yagenye bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo c'amabarabara biraje ishinga ababa muri iyo ntara ya Kivu yo mu manuko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira.
Muri guverinoma nshya y'intara ya Kivu yepfo igizwe n'abaministre 10 n'abakomiseri jenerali 3 ndetse n'abanyamabanga 3 muri abo baministre basha bahawe imirimo barimo 5 bari abadepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu yepfo ndetse n'abandi baministre 2 bari muri guverinoma Teo Ngwabije yarayakuyeho nyuma y'imyaka irenga 2 bari bamaze bakora bose muyoboke numwe mu baturage batuye muri Uvira akora muri serivisi y'ubutaka asanga icyari gikorwa cyiza kuba guverineri yashyizeho indi guverinema nshya kuko yasimbuje yagiye igira intege nke mu gukemurira abaturage ibibazo bibaraje inshinga
hagaragaraho imbaraga nke cyane mu butabera bitewe n'ibirego byagenda bigaragara bizanwa n'inzego zose zitandukanye n'amakominoti atandukanye ndetse no mu rwego rwa gisirikare ibirego byinshi byagiye birego gisirikare ariko nta kintu na kimwe kigeze gikemuka ubwiye nanone mu butegetsi utegetsi muri ministeri ya interior nayo yagaragaje imbaraga nke cyane mu buryo bwo gutuza abaturage urabona nk'ejo bundi abaturage bagiye basenyuka basenyerwa muri Rurambo baje zagegera hari abandi bagiye bava hirya no hino ariko ugasanga ministeri ya interior ntabwo bifata nk'ibyayo ahubwo urasanga bigira nk'abashyitsi mu mafere bagomba gukora
bamwe mu baturage batuye muri Uvira basangiye guverinoma yari ikwiriye kwibanda ku bibazo by'imihanda kuko byatumye hatabaho imigenderanire hagati ya za teritwari Felix Serugayi dumwe mu baturage batuye muri Uvira
umuhanda bita RN5 ni kuvuga kuva Bukavu kugera no Uvira Fizi na Kalemi bagomba kukora ku buryo bafasilita ibicuruzwa n'abantu kuva uturutsa kuri ya Bukavu manukuza Uvira ngomo yose nta modoka zihanyura abantu babagomba kunyura mu Rwanda kugira ngo bagere Bukavu hari ringiye kimusanga umwanda wakatitse ugasanga nyine communication entre Bukavu Uvira bidashoboka aho ni kibazo kuva hano urora Baraka ara hantu abantu batabasha gucura imihanda n'imodoka zitagenda ugasanga abantu barimo baranyura mu mazi kugira ngo baze gushika Baraka ubwo rero nibazo by'ubucuruzi ugasanga ni kibazo imihanda muri make irapfuye
uyu mugabo akomeza kuvuga yuko bifuza yuko ni kibazo cy'umutekano mu kurangwa muri Fizi Uvira na Mwenga iyi guverinoma yashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bateshejwe ibyabo babone uburyo basubiraho bari basanzwe batuye
icya mbere ni nuko yashyira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe umutekano ikawugarura mu baturage ikagarura icyizere hagati y'abaturage n'abasirikare hanyuma abantu bakaganira bakageraho basubira mu ma village yabo atandukanye ico ni ikintu ca mbere cingenzi igomba kudukorera
kubera ibibazo byo kutagira imihanda usanga bamwe mu baturage batuye muri Uvira bakoresha ibicuruzwa birimo amakara biba bivuye mu bindi bihugu
biribwa birahenda kuko naho babihinga kuva ngo biveho bigege mu magara centre kubera imihanda mibi biragoye bigatuma rero nibikiro bizamuka mu magara centre na makara rero dukoresha ubu ngubu dukoresha makara avuye Zambia avuye Tanzania avuye Burundi kubera aho twayakuraga iwacu imihanda yarapfuye nta buryo avayo ngo agere hano mu magara centre amakara araza muri bato avuye Zambia akaza mu mabote avuye za Tanzania
ku rubuga rwa Twitter rwa guverineri Teungwabije yavuze yuko guverinoma nshya yashyizeho ahanini igizwe n'abantu bashya muri bo harimo bice 25% by'abagore kandi ko yashimiye ikipe yasimbuje ku mirimo yakoze Veda Singapu ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira mutara kivuye
tubibutse inshuti mwese ko mukomeye abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ingoga hamwe n'inguvu umuntu agira mubiri bishura kugereranywa no muyaga nkuba nkuko umfasoni Luminata Minani umuhinga mu gisata cy'amagara y'abantu gukoresha iminwe umuntu mu kugarura inguvu n'ingoga mu mubiri wundi iyo byagabanutse yabiganiye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka tumutega amatwi mu gice cy'ikiganiro bagiranye
uhejeje kubivuga umubiri ni nk'urushinga rw'umuntu ni nk'urushinga rutwara amatara ego be wamaze kubivuga amatara cyice urarabira cyikiye urutsinga hanyuma bakagunga cyangwa ugahamagara umufundi kugira ngo ushobore kugumya electricity.
Mwabanza mukatubwira Madame Luminata aho muri New York muri leta ya New York kugira ngo mutangure ugufasha abantu muri ubu buryo mwabitanguye gute ubwo buhinga bwo gufasha abantu byavuye kuki kugira ngo mu butangure tubwire muri makingene watanguye
ubivuye natanguye kera cyane natanguye mu 2002 2015 kuko nsanzwe mpora mu byerekeye kubungabunga amagara y'abantu cyane cyane abantu bamaze gukura. Dushimikiye ku bihimba by'umubiri birwaye cyangwa bitarwaye. Uko bimeze kose birakenera ingufunga kukibyutse mu gitondo ushika kukagoroba zamaze gutituka ukungura rushe. Twabitanguye rero kubera dusanzwe tubikoresha aho dukorera mu gufasha abantu, ariko rero mubyumve mu kuvura ntidutange imiti ngo dufasha kunga ibihimba by'umubiri yataye izo nguvu tukazikura nk'uko wavuze kuri electricity tukazikura aho ziri tuzishyira mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri bizibuze. Dukoresha rero amaboko yacu, dukoresha iminwe arizo twokwita energy ziri mu minwe kugira ngo twungunganye ibihimba by'umubiri bibuze ako kariro canke ito ngufu kugira ngo umuntu aguma atembera. Twabonye rero yuko abantu bakuze inguvu zama zatakaye kandi birumvikana kubihimba biguma bitakaza inguvu urwaye canke utagwara ubwo urwaye hoho ego nyene n'agateka uraronka n'agateka agateka umutekano umutima wawe. Twabonye rero ibyo bintu bidafata umwanya muremure bidafata n'ingufu kandi ataco vyonona ku mubiri ko twobishimikira ko tukabibandanya. Ubu rero mbere n'abahinga bavuga kwa muganga babonye ko ubwo buryo bushobora kunganira imiti y'ikizungu gufasha abantu kuva mu bitaro n'ingoga. Icyo gituma twahavuye tubitimba tararako turaronka n'uburenganzira urupapuro rudufasha gufasha abantu biciye mu mategeko.
None bifata umwanya ungana iki kugira ngo umuntu yige ubwo buhinga bwo gufasha abandi hakoreshejwe iminwe nyene yahawe n'Imana? Bifata akanya kangana gute kugira ngo wige ubwo buhinga?
Byadufashe imyaka itatu kugira ngo turonke isita yabyo. Twadize hamwe n'abavura mu byere batavugije imiti izo twita American Holistic Association, abantu b'abavuzi batarinda kuvuza imiti y'ikizungu cyangwa imiti y'ikirundi. Byadufashe rero ku kanya turabinonosora, ubu turabikoresha aho duherereye muri New York. Turabikoresha ku bantu bafise ingorane zitandukanye nk'abantu bagwaye indwara twibanire nka za kanseri. Urabona ko iyo bagiye mu bitaro bajya kuma chimiotherapy. Dukoresheje rero iminwa yacu Imana yaduhaye, turashobora gukura ubumara bwa chimiotherapy, turashobora kugabanya umuntu agatungane. Mugabo ntubyumve gutyo, ntareka gufata imiti umugabo yahaye, ariko biraheza bikamufasha ubwo bumara bw'iyo chimiotherapy bukagabanuka.
Uko gusinzikara aba yagize n'izo nguvu aba yataye muri iyo terapi yaba yagize.
Abandi dukunda gufasha n'abantu bagwaye nk'ibikomere, abantu baheruka kumbugita. Abo nabo kubera ubwo buryo nyene turabafasha ibikomere gupfunga n'ingoga bakabona bakava mu bitaro bwa n'ingoga. Hari naho naho ubwo utarwaye urashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo utekanize ku mutima.
Ego Murakoze cyane mwoshishikara mutubwira neza na neza nkuko wabivuze mukoresha iminwe Imana yabahaye tubwire neza na neza ingene mufasha umuntu ingene mumukora bigenda gute ubwo buhinga bukora gute
ubwo buhinga dukoresha igitanda tuba dufise agatanda hajya abantu bagenda kuri physiotherapy urabona barakuryanda ku gitanda nturinda gukura impuzu wambaye impuzu ziwawe aho hantu haba ari ahantu hatekanye hanyuma tugatangura umuntu wese uko ari kuva ku muco gushyira ku maguru dushyira izo nguvu mu bihimba by'umubiri kuva ku mutwe gushyika ku maguru ukazibona umuntu aratekanye ngabo rero umuntu yumve gutyo tukabaza tukamubaza aho yumva ababara cyane aba yatubwiye ingorane ziwe hanyuma rero dukoresheje imiti yacu neza tugakwiragiza izo nguvu mu bihimba by'umubiri dushimikira cyane cyane ku gihimba yumva abababara
ni ukuvuga mugenda muramukorakora n'iminwe n'intoki aho hantu aba yumva intege zabaye nke
naho tutamukorakora izo nguvu zirashikaye ntitumukorakora nka kujya abantu bagira physiotherapy ubwabo just light touch kumukorakora bukebuke ukumva akumva aramerewe neza hariho rero n'ubundi buryo duheza tugakoresha kuri ibyo bihimba by'umubiri bisanzwe bifite ingorane kugira ngo byungikanye n'ibindi bihimba bisanzwe bifite izo nguvu tuzikuraho izo nguvu ziri zija mu kibanza cy'ahandi zikibuze
ego mwavuze ko ubwo buhinga mwabwize cyane cyane ahantu mwari musanzwe mukora musanzwe mufasha abasaza abantu bakuze none ubwo buhinga bufashwa abantu bakuze bonyine cyane n'abana n'abari hagati na hagati y'imyaka nabo nyine bashaka gufashwa muri ubwo buhinga
navuze ku bantu bakuze kuko ariho bashimikira cyane cyane ariko n'ubuhinga ushobora no gukoresha ku bikoko ushobora gukoresha ku bana ushobora gukoresha ku bikoko ushobora kubikoresha mbere no kubiterwa so ni n'uburyo dukoresha ku kiremwa Imana yaremye ashobora kuba ari kiremwa muntu kiremwa gikoko cyane igiterwa umunsi rero reka tuvuge ku byerekeye ikiremwa muntu umuntu akuze umwana cyane ubugiwe
ego iyo umuntu afashijwe muri ubwo buryo inzo nguvu zigasa n'izigarutse kumbure namwe mushobora kuba mwarabufashijwemo avuga gute awiyumva amerewe gute yabyutse yavuye kuri ako gatanda muhejeje kumufasha
benshi mbere baratekanirwa cyane hari abacha bashaka kuguma bibereye aho nyine bakijyane ubwo kubera babafishe n'ibindi bakora turaheza tukababyura ariko baratekanirwa ku mutima intuzega aho bari bafise ububabare bukagabanuka mu gihe nariko ndabinonosora hariho ubonakoreye ko asubiye kwa muganga yari yabazwe mu gikirita hanyuma igikomere girakira asubiye kwa muganga erega muganga ntiyibagize igituma yashoboye gukira n'imboga yavuze ati it is a miracle
yego mva ko nibitangaza bikora no kugikomere nk'uko
nigitangaza ko yaciye akira n'imboga bari baje ngo azogumagenda n'ubu niyo duhuye aravuga ati sinasubiye kwa muganga bwabundi mugabo mubyumve neza ntibaheza bace bahagarika imiti ngo nuko bajye
Juti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru turashimye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edi Rwema niwe yarabihagarariye turashimye namwe juti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye kamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.